Radio Ijwi Ry'Amerika. Ijwi Ry'Amerika risamiranira I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri kumwe na Oya nitanga ishaka teramije ikiganiro muri sanga cy'uyu munsi. Kaze mwese. Hirya y'ejo ku munsi wa Mungu igenekerezo rya 2021 uyu mwaka w'2021 ni umunsi watowe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU kwibuka ubutandukane bw'indimi ziri ku isi no kubungabunga indimi kama zivugwa n'abasangwabutaka. Kuri uwo munsi Audrey Azoulay, umuyobozi w'ikigo cya ONU kijejwe ubumenyi UNESCO, yavuze ko ubutandukane bw'indimi ziri ku isi ari umugisha ku mateka ya kiremwa muntu. Umufasoni Azoulay yavuze kandi ko icivugo cy'uyu mwaka ni ukubungabunga izo ndimi mu kuzishyira mu nyigisho zo mu mashure no mu kuzikoresha mu kibano ahariho hose. Ati ibyo bifite akamaro kanini cyane mu gihe ibice 40% by'abantu ku isi badafite uburyo bwo kuronka ubumenyi mu ndimi kama bavuga cyane bumva, ibyo bigatuma batakaza imico n'akaranga kabo. Azoulay yongeye ko yuko uno mwaka UNESCO izoshimika cyane cyane ku bumenyi bw'indimi zitandukanye mu mashure mato mato kugira zizobere abana akamaro kanini mu buzima.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba mire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritwe buri munsi saa 10.
Mu kiganiro rero muri sanga cy'uyu munsi tugiye kuganira n'abarundi bamwe bamwe mu mahanga bigisha ururimi rw'ikirundi abana bakiri bato kugira ntibibagire canke ngo bate akaranga k'igihugu cyabibarutse canke cibarutse abavyeyi babo. Ni umurundi kazi yarayoboye uyu mugwi w'abigisha ikirundi mbere yuko ikiza cha corona caje kigasa n'igihagaritse ibikorwa byabo. Aratubwira icyo gikorwa uko kiba kimeze n'uburyo bagerageza kwigisha abana b'abarundi kugumya akaranga kabo. Madame Aline ndabaramukije, ndabaha ikaze mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi.
Ndabaramukije Oriane.
Rero dutangura ubanza ukatwibwira abatakuzi, Madame Aline Niyonzima Mukiza ninde ku batakuzi?
Murakoze cyane. Jewe ni Aline Niyonzima Mukiza nkuko mwabyumvise, hanyuma abantuye muri leta zunze ubumwe za Amerika, muri leta ya Vermont, hanyuma nkaba nubatse, mfise abana bane n'umugabo.
None Madame Niyonzima Mukiza, aho muri leta ya Vermont murimo mu buseruko bwa leta zunze ubumwe za Amerika, mumaze igihe kingana gute? Hanyuma utubwire n'icyo gikorwa cyo kwigisha ikirundi cyo bacyatanguye gute aho muri leta ya Vermont?
Muri leta ya Vermont maze imyaka 11. Nashitse ngaha nkiri nsangaho hariho abandi barundi bagenzanje bavuga ikirundi. Muri make nobabwira yuko jewe navukiye I Burundi, reka dusubire inyuma. Nigaho primere gatoya, hanyuma nja muri Tanzania, nigaho primere, hanyuma nja muri secondaire, canja muri sisteme y'aba Tanzania, aho nize amashure yisumbuye n'amashure ya kaminuza. niko kuzino muri Amerika nkurikiye nsanze umugabo wanje hanyuma ndahasanga abarundi bene wacu ndaryoherwa cyane bivanye n'uko kenshi nari nabanye n'abatanzania abavuga ururimi rw'igiswahili n'icyongereza ari ndimi nari nizemo cyane kirundi nkaba ntacizemo cyane ariko bikanyohera cyane kubona sanzeho barundi bagenzanje aho nabaye hose narifuza cyane kubandanya mvuga ururimi rwanje kavukire hamwe n'izindi n'iyindi mico yacu harimo byo gutamba kuririmba ntabwo nashobora ariko byaranjohera cyane
none nga muntu yavema ntuko kubivuze wahasanze hari abarundi bangana bate murahura cyane mu mamanza musanzwe mufise ukugenderanira cyane nk'abarundi ba muri iyo leta ya Vermont
abarundi nahasanze ntabwo bari benshi cyane yari nk'imiryango ishika cumi gusa y'abarundi ariko byari byoroshe kugira tubonane tuhure tuyage hanyuma ukeneye ikintu akabaza mugenzi we tugafashanya twahurira ahantu henshi mu ibintu byinshi twakora cyangwa tubandanya dukora by'abarundi cyangwa iminsi mikuru yindi ihuza abanyamerika n'izindi mpunzi nk'iminsi mikuru y'impunzi twarakunda guhura cyane tukavugana tukayaga
ego hamwe none icyo gikorwa cyo kwigisha ururimi rw'ikirundi byakujemo gute kuko turumva yuko ubimazemo imyaka itari mike numva ko ushobora kuba wanabitanguye ugishika byatanguye gute kugira ngo wiyumvire gutangura kwigisha abana bato bato ururimi rw'ikirundi
icyiyumviro caje nyuma yaho nakora ku mashuri y'abana nakora nk'umuvugizi w'amashuri n'ababyeyi hanyuma kandi n'amafamiye y'abarundi n'abavuga ururimi rw'igiswahili hanyuma kandi nkakora nk'ibyo bita mu rurimi rw'icyongereza parallel care ni ukuvuga ubufasha abanyeshuri ku mashuri ubwo nafasha narubungirije umwarimu icyo gihe niho nabona yuko dukeneye ikintu runaka cyo guteza imbere abana bacu tuvanyemo ibyo gutamba indimi z'ikirundi narifuza cyane yuko twokwigisha ururimi abana bacu hariho ingeso nyinshi wasanga abana b'abarundi bafise bivanye n'uko indimi usanga zitandukanye hari abana benshi baje bava mu makambi abandi baje bavuye mu Burundi directement baza ino usanga icyongereza ari gishashe ugasanga noneho ururimi rurabagoye cyane ugasanga ururimi rw'icyongereza rurabagoye ururimi rw'ikirundi rurabagoye bakabaye baja nicyo gituma cyatumye mvugana n'umu yari umukoordinatrice w'iyo programme nakoramo ndamubaza yuko ari ukuntu twashobora gukora kugira dushobore guhura n'abanyeshuri tubandanye tubigisha ururimi rw'ikirundi kubera nabafasha amafamiye kubasobanurira mu rurimi rw'ikirundi hanyuma kandi nkaza gusigurira abarimu cyangwa abarongozi b'amashuri mu Kigereza rero niho nabona yuko byonyorohera gukorana n'amafamiye y'abarundi batumva icyongereza cyangwa batashobora kuvuga icyongereza mu gihe twokwigisha ururimi rw'ikirundi abanyeshuri b'abarundi nibagenda muhira bazoshobore kumvikana n'ababyeyi babo kandi ingeso zabo zishobore kugabanuka kubera hariho ingeso yo nk'iyo kugayana yo kugaya umubyeyi cyewe ndazi icyongereza ubu sinkeneye kuvuga ikirundi ibyo uvuga byose nta na kimwe numva hanyuma umubyeyi nawe ugasanga biramushavuje basanga avuga ati noneho twagira tuje kurerera ngaha ahubwo noneho baje kutu ni nko kudu control ntacho twaje gukora ngaha ugasanga umwana yigenza uko yishakiye avuga ati muvyeyi isazobimenya gute vyose ko biri mu Cyongereza hanyuma kindi nacho yindi ngeso ugasanga noneho umuvyeyi bamuhamagaye agiye ku ishuri ngo amenye icyo uko umwana akora ugacusanga umwana nyene yangeso avuga ati jewe abavyeyi banje ntibazi Cyongereza none uzondega hehe wasanga kubera atazi ururimi rw'Icyongereza ubwa mbere rwaramugora hanyuma n'ikirundi none hashaka kucibagira ntashaka kumva yuko yovuga ikirundi kandi kubera ashaka kuba nk'umunyamerika ariko agahura n'abanyamerika bakinzi akaca abonaho ko ari nyuma agaca ingeso ziwe ashaka nko kwambara nk'impuza imanuye kugira aboneke yuko atari nkabo ahandi naho ugasanga nta na kimwe ariko arakora mu ishuri nizanga so gusa zo gushaka kwibonekeza co nakoze ntabwo nagikoze njenyene imbere yo ngaho twari dufise ishyirahamwe ry'abarundi ryatanguye mu 2008 hanyuma rero porogaramu y'ikirundi ntiyarimo ariko maze kuvugana n'abavyeyi ukuntu twashobora gufasha bano bana bacu kugira bashobore kumenya mu ishuri hanyuma kandi bashobore kumvikana niho rero nabaye ico ciyumviro kimubona gute tukoze kino twigishije amashuri y'ikirundi niho bavuga ati vyogora nabo twumva gute ko turi muri iyi eta batumva benshi bavuga ngo niyo abazungu gusa ariho ni byo twaciye dukora kubera nakora ku mashuri nkavugana n'umukoordinatrice arongoye icyo gisata nakoramo acara dusabira umubonano n'abarongozi ni urongoye ikigo nyine cy'amashuri muri iyo ntuze muri ako gace turagiranira inama turamubwira ibyo twifuza gukora nk'abarundi twari kumwe n'abandi nyine baserukira komite tubabwira yuko twashaka gutanguza ishuri ry'ikirundi turafise abarimu cyangwa abigisha bari abarimu mu Burundi ariko kubera ururimi rw'Icyongereza batashoboye kubandanya n'ubwarimu bwabo atubwo rero abo barimu boshobora kubandanya bitanga shimye cyane baravuga ati twebwe icyo twobafasha twobaha aho mushobora kubigishiriza ariko ibindi byose muzokwimenya hanyuma rero tusha dutangurira ngaho baduha ahantu tusha dutangura kwandika nyene abanyeshuri b'abarundi kuva ku myaka bafite imyaka 5 kuduga gushika ku myaka 18
no kuvuga yuko iyo programu mwabaye nk'abayitangura aho nyine kuri ico kigo c'ishure yaba ari programu itandukanye nayo mashure mwewe mwari mwitangure canke yaciye yongerekanamwo mu migambi y'iryo shure
oya yabaye programu yigenga y'ikirundi nyene bayise ngo ni programu y'ikirundi umba yarigenga ntabwo yari muri programu zabo ariko twari yuko yojamo mu maprogramme yabo ariko kubera turunate ariko tutari tubimenyereye ntitwari bwamenyere ntabwo twashatse kubibasaba tenyeje kuvuga ati ni programme y'ikirundi bimenye n'abantu birabatangaza ati noneho abarundi ni ngehwa ariko bashoboye kwiyumvira ikintu nk'iki gute ariko icyatumye baduha naho hantu ku buntu twigisha kuwa gatandatu muri wa gatandatu kuva saa tatu kugeza saa saba saa indwi z'umutaga hanyuma nyine barabikunda baratumotiva baravuga ati twebwe vrema turabikunda nyene nafe turaryoherwa kandi mugabo twabikora nyene twitanga tuvuga ati turiko turafasha abana bacu niko kazoza kacu mbega nitwaba tutakiriho bizogenda gute dushaka nabo bashobore kumenya amamuko yabo bamenye abo baribo urazi ururimi utaye ururimi ubutaye akaranga
cyane gose
yego duhere ku rurimi bizoza birazamonyo nitwigisha ngo tuje hajya ngo twigishe ngo nyene ntuze nkabijya byo mu Burundi kubera usanga abana barushino akwa mbere baje ku mashuri rero twabanza kugiranira ikiyago twabanza kugiranira ikiyago tukabasaba yuko abana bagerageze baje kuri iyo shuri tugikirundi turaja ubu ukizi utakivuga ugerageze nta numwe azogutwenga kabasaba rero kuguma bavuze ikirundi kandi barabikwirikiza
bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo iri mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 2
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9
n'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9
ni radio ijwi ry'Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
ngo ndumva ko ari igikorwa gihambaye cyane kuko nkuko mwabivuze abana bari mu kaga aho bamwe baba bariko baribagira ikirundi ariko kandi bakaba bataratangura kuvuga icyongereza neza hanyuma kandi mukaba mwari kumugerageza gukemura ikibazo cy'ingeso mbi bari batanguye kujamo no kuvuga yuko iyo programme y'ikirundi ntiyari programme y'ukwigisha ikirundi cyonyene yabirimo ibintu byinshi cyane abavyeyi mwabuze yuko mwatangiye gukorana nabo ukibasigurira iyo programme uwo mugambi bawakira gute bavuga iki
bawakira nyigishika kinini cyane barawukunze ariko cyatumye bashobora kwitanga kuri buri wa gatandatu bakazana abana ofisi imodoka yaragenda gatora abandi bana bo ku wundi muryango badafise imodoka akabazana kuri iyo programme bari bazi yuko hagiye guhinduka ikintu mu miryango ni ukuvuga kwa kundi wabatuma igikombe bakazana ikiyiko kubera batabyumva bigiye guhinduka noneho bazobwira bazobazi ikirundi ya ngeso yo kuvuga ngo jewe ndashobora gukora ibyo nshaka byose kandi ntimubwire umubyeyi kubera atumva ikirundi bigiye guhinduka hanyuma kandi tugiye no kuronka abanyeshuri benshi bazodufasha bazodusomera makete bazodusobanurira mu rurimi rw'ikirundi nico gituma byatumye abavyeyi benshi bavyitabira bakazana n'abana babo muri ico mukuru uwo munsi wa gatandatu n'abanyeshuri barenga 35 tugereranije n'imiryango twari dufise y'abarundi abo bari benshi cyane
mu ntara ntoya nk'iyo tuzi nk'ababa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika intara ya Vermont si intara nini cyane bikumvikana ko ikirasi cy'abana 35 abari abana batari bake na gato hama none rero abo bana baratanguye kuza muri ayo mashuri kandi no kubita abariko baratwumva yuko tubivuga muri kahise kuko n'imbere y'ikiza cha corona cahagaritse ibyo mwari ko murakora ariko muri ko murakora icyo gikorwa cyo kwigisha abana ikirundi bagatangura bakitabira izo nyigisho abana bo batangura bavyakira bate babona ari ikintu kigiye kubafasha barabikunda canke n'ikintu abavyeyi basa n'ababibahatira abana bavyakira gute
abana babifashe nk'igitangaza kubera ntibiyumvira yuko hoba ikintu nk'icyo. Ubwa mbere navuga yuko baragikunda cyane, barabikunda kubera twarabigisha indirimbo, naho bamwe batakunda kuririmba nuko hari habatifuza cyane. Hanyuma kandi no kuza no kubonana n'abandi bana bagenzi babo bavuga ikirundi, kubera tubaye ntabwo twabana hafi na hafi, kiretse habaye iminsi mikuraho babonana, ariko kenshi abana ntibabonana cyane. Rero bararyoherwa cyane kubona mugenzi waba avuga ikirundi avuye ahandi hantu mu yindi series,
mu yindi quartier cyangwa mu kindi kigwati,
cyangwa quartier, aje bahuriye hahandi bakamenyana bakavuga eho nawe uje kwiga urazi ikirundi, bakakuraje avuga ikirundi, bakaryoherwa cyane bagakina. Natirizo yuko twabasaba kuvuga ikirundi naho babatakizi. Hanyuma kandi ntitwigisha nk'akujya ugenda mu ishuri ngo uhere kuri nyene nk'ijya nk'akujya twiga tubwiye mu ishuri ngo batangure kukwigisha intuke ngo rimwe kabe cyangwa ade oya, twabanza kubaha umwanya bakidagadura bakaryoherwa, hanyuma tukaganira. Ni kuvuga ni ukuganira, habaye impanuro. Nyuma yo ngaho rero niho twaza kwiga nka ADC, tubigisha migani, ibisokozo, ibitito, hamwe na kandi kwandika ikirundi, tukabigisha kwandika ikirundi mbere kuri ADC bijyanye n'ibisanzwe. Mugabo twari dufise ndetse n'ibitabo, twari twatumijeho ibitabo mu Burundi, bari dufise ibijya byindi bo mu waga, urumva bari bo muri high school muri secondaire, hari abari bavuye muri Afrika bazi ikirundi, bazosoma no kwandika, kwari gukeburira ko twara basoma indimburo, hanyuma bagahindura amajambo ibintu. Hari abarimu twari dufise dutangura eka abantu bakuru bari batanu bigisha ikirundi. Hari uwitwa Inosa Sabimana Michel Impambazi. Uyo Michel Impambazi yari umwarimu yigishije cyane mu ntuze ya mu makambi hamwe niyo yava mu Burundi, nyene yarigisha cyane. Rero yaca yigisha, urumva twari twasize abana mu magroupe, yaca yigisha bo mu wa mbere gushika mu wa gatatu. Hanyuma uwundi nawe agaca yigisha kuva mu wa kane kugeza mu wa gatanu, hama uwundi nawe agaca yigisha kuva mu wa gatandatu kugeza mu w'icumi na kabiri.
Unye ikiza cya corona kirahari, abana ntibiko murabigisha ikirundi, ariko mukibigisha icyo kiringo mwatanguyemo mwamaze imyaka ingana gute muriko murigisha abana b'abarundi bo muri Vermont ururimi rw'ikirundi?
Yo, twatanguye kuva mu 2010 kugeza mu 2020, urumva yuko ari umwanya muremure. Muri iki gihe twariga ibintu byinshi, navuze ubwa mbere yuko kwari nko kwiga kubamenya ukuntu washobora kubafasha. Muri uwo mwanya wose twarabonye ibintu byinshi byagiye bihinduka, abana twarabunguruza nk'uwahereye mu wa mbere, nk'abajya abana benshi bavukiye ino bari kumwe n'uwo mwarimu yigisha mu wa mbere Michel, hagacabo Inosa, Noel Mukiza hamwe na jewe. Urumva twaca tubwira twarabaha nk'amateste tukaraba aho bageze kwandika no kuvuga. Hanyuma rero tugasanga umwana yamaze kumenya ibintu, yamenye kwandika, tugaca tumwimura akaja mu yindi shuri. Muri uwo mwanya wose byaratwigishije ibintu byinshi, kandi twarize n'abana meze n'ibyo bakeneye.
Kandi mwarabareze bishobotse nuko ikiza kigabanutse mushobora no kubandanya, ariko mu bisanzwe umwana wo mu mahanga abari muri systeme y'ururimi rutandukanye n'ikirundi abari muri systeme y'igifaransa canke y'icongereza gusa bisaba ikiringo kingana gute kugira ngo amenye kumva ururimi amenye kukwishura amenye kumva ico mubwiye muri make
no vuga yuko ari guhozako kubera ino nkuko tubimenyereye nta kuvuga ngo hari ikiringo runaka gusa umwana yoba yatanguye muri uwo mwanya mu 2010 aza muri iyi programme gushika mu 2020 uyo niwe twavuga ati yarashoboye kugira ico akoze ashobora kuvuga no kwandika ikirundi ariko naho nyene bivana n'umwana yabyitayeho urabona ino yuko hanini twahurira hajya muntu uza duhurira ku mashuri ariko agiye muhira byaca bisaba yuko umubyeyi ashira hakiwe akabandanya avuga kwa rurimi kw'ikirundi rero twavuga ati mwa babyeyi mwe ntimutakaranga kanyu kugira muzodufashe dufashanye nuko tuvuye ngaha batoshika muhira ngo muce mutangura kubabwira ibyongereza canke bavuga ngo ntibabyumve ahubwo nimubabwire mubakuraje babandanye bavuga kwa rurimi rw'ikirundi namwe muvuge n'ururimi rw'ikirundi muhira de ati ukwamizaho nivyo bintu bikenewe naye handi abana bino nta kuvuga ngo hariho ikiringo runaka bazaba bamenye ururimi rw'ikirundi oya ahubwo no guhozaho
hama abaratanga amafaranga iyo baje kwiga muri programme yo kwigishwa ikirundi canke bibari ku buntu
oya nta mafaranga batanga kwari ku buntu twebwe nkuko twakoze urumva twari abarundi turazi ibyaciye kuri ku barundi mu Burundi rero twavuga ati umubyeyi kugira tubibashiremo babitahure neza ni uko tubanza kwitanga bakabona ukuntu twitanze twebwe atari tutabarihisha amafaranga naho ibyagusa usanga urabizi nawe byagusa ariko twebwe ntabwo baduha amafaranga kuko nabikubwiye twebwe twarasabye badufashe ariko bavuze ati twe turashobora kubafasha aho mukorera gusa nta kindi kintu twobafasha ukite gusa rimwe rimwe hariho programme yaje nk'iyo ntuzeya yo kuvuga ati umunye yo gufasha ababyeyi yo guhimiriza ururimi nibyo bavuga ati turakwiye kuza turagira kuza baraza kutugirira seminere amasemina yonyine amasemina niyo baza kutwigisha bagahimiriza abana yuko indimi zikenewe ururimi rwabo rukenewe kugira bazomenye kugira umwana avuga ururimi ururimi indimi nyinshi ubwenge bwiwe burasumba uko bukora burasumba umwana avuga ururimi rumwe rero baraza kuduhimiriza kutubwira ibintu nk'ibyo nayo iyo yari opportunity twazi ati nakajyo keza abana babyumve twebwe naho mutaduha na kimwe ariko turashaka abana uko bateye imbere rero twakora twitanga nta mafaranga nta mwarimu aduhemba cyangwa umubyeyi anashatse kuvuga ababyeyi cyangwa ngo hariho ishyirahamwe ryaduhemba kandi hariho nk'abandi bantu usanga badakunda dufate nk'abazungu twebwe aho tubanye usanga badakunda amaprogramme y'abantu nkabona nk'aya yacu y'ikirundi kandi ugasanga ni nabo bokufata mu mugongo ugaca usanga bariko baravuga kubera iki turi ha bano bantu bariko bigisha indimi z'iwabo kandi natwe tuvuga ururimi rumwe barakwakuraja gusa mugabo amafaranga kuyaguha ntabwo batanga bivanye kandi na population dufate population y'abarundi canke abanyeshuri twigisha ntibari benshi cyane
bakunzi ba radio ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno ibunagana ku murongo wa FM 99 n'ibice 7
Radio Ngoma ya Manyo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM FM mirongo gwenda nugwenda nilicheze
na uko wadukulichira muri majefa ya Uganda mga kumviganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibicyenda
ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugeza ku cyumweru
Adusubira inyuma gato wavuze yuko iki gikorwa ari kiri mu ntumbero yo gufasha abana kudatakaranga kandi ko kubigisha ururimi ko kubigisha indero n'ibindi tuza kugaruka ko kuko turumva yuko kwigisha ururimi sinavyo byonyene mukora ngaho muri Vermont ari ibintu byerekeye akaranga mukora muza kutubwira mu kudatakaranga ibindi bintu umubyeyi yokora uretse kuzana umwana we kumwigisha ikirundi nibihe umubyeyi ashobora gukora umubyeyi wo mu mahanga yo kugira ati kongera ko kuri uko kwigisha ikirundi nokora ikino nokora kiriya hari kumbure nk'ahantu bashaka kuronka ibitabo kugira ngo bagure babandanye basomera abana babo ururimi rw'ikirundi nibindi gukora
hari ibintu byinshi umubyeyi yokora kugira ashobore gufasha umwana wiwe ashobore kubandanya ari muri ngeso z'impuze cyangwa atakaranga hariho icya mbere kuvuga ururimi rw'ikirundi muhira cyo kintu ni kintu cya mbere kizotuma n'umwana avuga ati none ko ba mama bavuga ikirundi muhira kandi naho wowe uzi icyongereza kubera iki je ntavuga ikirundi kubera iki ba nk'akarorero umwana wanje aravuga ikirundi muhira hanyuma kandi arazi icyongereza hanyuma akaba abona nanje ndavuga icyongereza kandi ndavuga ikirundi akaca abona avuga ati kumbe urazi icyongereza urazi n'ikirundi yego kandi ndazi n'izindi ndimi nyinshi n'igiswahili n'ikinyarwanda n'igifaransa turakivuga hamuhira wizo zose murazivuga tego mbese ayishimiriza akavuga nanje shaka kumera nka mwebwe rumva ingeso ihera haziko ikindi nacyo ni hariho ibitabo byinshi twari dufise yashobora gufasha umubyeyi yashobora kuvuga ati jewe muzowe murungi cyane icyo gitabo aze asomere muhira tuzofashanye gusoma muhira kubera hari ibitabo birimo imigani utujajuro ugasanga tubigishiriza ku ishuri ariko batashe bakabyibagira muri icyo gihe umubyeyi kubera atahura igituma ariko akoruko ariko avuga ikirundi muhira arashobora gusomera noneho wa mwana canke bakaganira bakigishanya muri ivyo bakababaza uko bobafasha n'ivyo bize ku ishuri ry'ikirundi ikindi nacyo byoca mu gutamba mu kuririmba indirimbo z'ikirundi no kuzitamba tanzwe intambo z'iwacu ntabwo turisha ntabwo zisa n'iz'igikongo ntabwo n'iz'ikinyarwanda ego nawo ziratandukanye ariko niza handi hantu ni kuvuga iyo uririmba no gutamba umwana uririmba iyo umwigishije ururirimbo akarufata birasumba kuvuga nk'icyo gihe azovuga ati mbega bino bintu ndiko ndaririmba n'ibiki hariho n'abana bakunda gutamba jewe rero nari nasanzwe fise n'inkuzeya uretse yuko korona nyene virusi yabiciyemo imbere ya korona nuko nari nsanzwe fise gurupe yo gutamba intambo z'ikirundi twahura n'abana nkabanza kubigisha kuririmba mu kirundi hanyuma rero tugaca dutamba umva yuko umwana ari ngaho yavuga ati turirimba mu kirundi gusa byaca bimufasha cyane kubwira agende muhira agumane kajya faranga inyambaro washobora kumubwira ati iyi mvutano umwana wanje cyangwa ukabwira umunyeshuri iyi mvutano ni intuzeya n'akaranga k'abarundi nta wundi muntu azobona yambaye kiretse umunyarwanda kazi ati tuyambara hanaha naha akabona uyambaye rero byose biravuga mbega katambaye nk'umuntu uzeye nk'umuzungu ku kintu nacyo kigafasha naho hamwe hamwe ubuzi bwacu twambara nyine ubwiye ku kazi ntiwambara nyine n'intuzeya turambara amapantaro turambara amabutura bivana naho uri ariko ukamenya yuko umwana wawe ategera ubudasa eh kese nacho tene yende nzira niyo yo kuganira mu buntuze mu bitito mu migani ganiriza umwana twabwira ababyeyi babaganiriza abana mu Kirundi n'abandi mugora kumva ariko babivuge mu Kirundi ko bigenda kose yari muto azogenda amenye azobyumva azokura akurikiza bya bindi wamubwiye kubera tutakaroro k'abana benshi batangwe bafite imyaka itanu ubu bakuze bibuka byo kuva mu 2008 dutangura.
Birumvikana ko wanabayigisha n'indirimbo abana barakunda kuririmba kandi bibuka cyane utuntu baririmbye bakiri bato. Ndakugore ndagusabe kumbure hariyo n'abana bato bato bashobora kuba ariko baratwumviriza bashobora kumva zimwe mu ndirimbo baririmbira ubigisha, utubwire uturirimbire imwe muri izo ndirimbo wabigisha ubigisha hama kumbure utubwire n'icyo isigura kubijyanye n'amateka canke imico kama y'igihugu cy'u Burundi.
Indirimbo twaririmba ni zisanzwe nk'izi nyere twumva ku mantuze ntabwo ari indirimbo twaba turiko turango nije ngo ndazikompoza cyangwa burenda zitegura rumva twafata zina nyere zisanzwe twumva ku mateleviziyo cyangwa ku ma YouTube nyuma tukabigisha. Ariko hariho nk'indirimbo twakunda kwigisha abana nyine bari mu mashuri aya yindi petera kiri muto yabonye abandi bana bagiye mu mashuri arabaherekeza. Indirimbo nk'izo cyane ifi ziri mu mazi ziroga ziroga ifi ziri mu mazi ziroga neza urabona hariho umwana ari ngaha atazi ifi ikisigura hanyuma n'amazi nyine atazi n'amazi ni ukuvuga umaze kumubwira nk'uko kubera iki ndirimba ifi ifi ni iki agaca kubaza uburi kora urigisha ukacumwereka ukaraza ubuye uko byoroshye kujya ku ntuze ku buhinga bwa none ukagiruka ukamwereka kuri ntuze ugacapa cyane ukugurura kuri kuri computer ukamwereka ifi icyaricyo ihe nazo nikizova mu mutwe azo bava ku mashuri bagenda baririmba. Byanjyohera cyane kubona abana bava ku ishuri bariko bararirimba indirimbo z'Ikirundi naho baba batazumva kavuga ivyo uriko uraririmba iki ifi ziri mu mazi
ziroga ziroga.
Hariho n'iyindi ndirimbo abana twariko turavuga ati hariho abana bakunda nk'intuze hariho iyindi ndirimbo twari twihimbiye ngo abana barakunda utunyoni hanyuma ngo umwana akina n'utunyoni hanyuma bakabaza ngo urona utunyoni niki tiririmba wumve agaca aririmba ukumva ngo umaririmba umubajije utunyoni ngo itesi mpobe nta nubwo batubona ariko baratuzi cyane ngo ifundi ifundi twebwe turayizi kubera twakuriye hariya tukabagerageza kuyisigura bakavuga ngo nako kanyoni gatoya mugabo turazi bagiye nk'ahandi hari izo fundi bazozimenya niko rero twigisha abana Kirundi.
Rero muri kumuraganira nabo bana kumbure hari ibintu byinshi biza byerekeye igihugu cy'u Burundi baca batangura gushaka kumenya nk'uko ubivuze ibibazo abo bana baba bafisiye ku gihugu cy'u Burundi bari nk'ibi
ibibazo byinshi usanga bifuza kumenya ni no kuvuga ati none hariho abakunda kutubaza hariho abantu usanga nyene urabizi yuko urahura n'umwana z'icongereza gusa turamubwira ati naho udashobora kukibaza mu Kirundi urashobora kutuvuga mu cyongereza ariko ikindi gihe twashaka kuzokivuza mu Kirundi. Rero n'ibibazo byinshi usanga bavuga nuko bavuga ati none mwebwe kubera ikimwitanga Ngebyo mwavuki Burundi ego. Wewe ni gike cyatumye wiyumvira kuza kutwigisha. Hanyuma kandi bakabaza mbega kubera iki barashaka abana benshi barashaka kumenya ati barifuza no kumenya ati mbega histoire y'u Burundi imeze gute u Burundi buri hehe urabona u Burundi buherereye hehe abana biga gute hari y'u Burundi abana bangahe mu ishuri mbega kahise ku Burundi kenshi barabibaza rero nk'abana babaza histoire y'u Burundi byagenze gute kugira uze ngaha ukavuga ati hariho kubera hariho nk'abana bashobora gutorwa ku mashuri bakavuga ati urashobora kuza gupresenta ngaha utubwire uko kubera iki waje ngaha muri Amerika rero muri icyo gihe hariho nk'aho ushobora kugira kumwigisha ukamubwira ati mu gihe uzaba ushaka gukora presentation nk'iyo bisaba ubuyizi neza ubuzi Burundi buri hehe geography iri hehe ushaka kuvuga iki education cyangwa ntuze politike twebwe ntabwo tujya mu bintu bya politike turababwira ati twebwe ntabwo turiko turavuga ibintu bya politike gusa mu Burundi harabaye nicyo gituma turi ngaha
ego wavuze ikintu cyerekeye ingeso zabo mwagiye murakosora biciye muri uko guhura nabo nuko kugerageza kuganira nabo ababyeyi nabo nyine baragize ibibazo byo kutamenya icyongereza no kugira ingorane hagati yabo n'abana bo nabo nyine mwaba mwaragerageje kubigisha icyongereza mwaba mwarabafashije nk'abarundi b'ababyeyi kumbure bataramenya icyongereza nabo nyine ngo bige ururimi rw'icyongereza kugira bashobore kuganira n'abana babo byoroshye
ego cyane kubera tumaze gutanguza icyo ururimi rw'ikirundi kwigisha ururimi rw'ikirundi twaciye twiyumvirira n'abavyeyi kubera intumbero yindi nyamukuru yacu kwari abavyeyi gufasha abana babo kugira bashobore noneho kumenya mu mashuri kandi bashobore hariho n'abatazi gusoma no kwandika tukabigisha nabo bashobore gusoma no kwandika muri icyo gihe tukorana n'aba hariho abigisha icyongereza nyene ku bantu baba bagishika muri Amerika baraza kwitanga nabo nyene atacho tubarishe ariko kubera urukundo usanga bavuga ati mwebwe kino ciyumviro mwakoze cyo gutanguza ikirundi nta wowe utakoza kufasha ababyeyi baba bana ubwo rero ababyeyi nabo hari ishuri ry'igifaransa n'icyongereza hagaca haba ababyeyi bazi kwandika n'abatazi kwandika ababyeyi batazi kwandika bakabigisha ABC nyene bimeze kwandika ziwacu hanyuma nabo babizi kandi bakabandanya babigisha mu cyongereza n'abifuza kubandanya ururimi rw'igifaransa bakabandanya mu gifaransa ariko turafise amashuri ndiko mvuga twari dufise kubera intuze ya corona ntabwo tubonana ngo twigishe ariko turizeye yuko bizosubira kugaruka tukasubira na program yacu rero icyongereza twabigisha ababyeyi amasaha abiri n'imiburiburi kuri buri wa gatandatu
Murisanga ni ikiganiro cy'izuru rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri
ne kaya kuroga
leta
jingu mazame. Mbanje kwa mutabu wa kimire mwadutumiriye.
nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Muri kumutega amatwi ikiganiro muri isanga, aho turi ko turaganira ku kamaro k'indimi kavukire, indimi kama z'abasangwa butaka ku munsi wa Mungu w'indwi iheze wari umunsi mpuzamakungu wahariwe indimi z'abasangwa butaka. Umutumire wacu ni Aline Niyonzima Mukiza, umurundikazi aba muri leta ya Vermont muri leta zunze ubumwe za Amerika, asanzwe yigisha ururimi rw'Ikirundi abana baho ntibate imico n'akaranga k'igihugu cy'u Burundi. Madame Alice Niyonzima Mukiza, aba bana mwarabigishije imyaka myinshi mugenda mubakurikirana, baracyari mu kibano, hari abagenda basubira mu gihugu cy'amavuko kuharaba, mubona kubera uko kuntu mwagendanye nabo, mugendana nabo mubigisha, harabahavuye batangura kugendera igihugu cy'u Burundi kubera byo?
Ego, hariho umwe amaze kujayo kandi yarahakunze cyane. Uwo munyeshuri yatanguranye na programme kuva itangura kushika mu 2019, ariho yaciye aja kuri niho ya mu bisanzwe uko tubwira ariga, hanyuma akaja kuri university akacagaruka kugira yigishe abandi bana abahakarorero. Umunyeshuri rero yagiye Burundi, yari yatanguranye na programme yacu ariga araja kuri university ararangiza, hanyuma acaraje Burundi. Agiye Burundi wewe yarazi no gutamba, kubera ari muri groupe yanje yo gutamba, yarazi kuririmba mu Kirundi, yarazi kuvuga Ikirundi neza, yarahakunze cyane, aravuga yuko tiye yaganiriye n'Abarundi ntabwo bamwisha mwijisho, kubona yuko yaje no ari umwana aravuga Icyongereza gusa, ariko yavuga ati naraduze hariya ruguru ndashobora kuvugana n'abamama abatama mu rurimi rw'Ikirundi, kandi umuntu wese yavuga namwumva, byo bavuga byose nabyumva. Ati narose n'imihezagiro ivuye kuri abo batama kazi n'abatama, kubera bumva mvuga Ikirundi kandi navukiyeyo no kuvukira mu Burundi. Rero kumva yuko ari ibintu byo kwishimira cyane.
Ni ibintu byo kwishimira cyane rwose. Ahubwo nyene mubona naho corona muri ibihugu by'amahanga isa niyahagaritse ibintu byinshi cyane, mubona mushobora kuzobandanya umugambi mukajira ku mbuga ngurukana bumenyi kumbure mukigisha, nkuko mbona ayandi mashuri ariko aratangura kwigisha ku mbuga ngurukana bumenyi kugira ngo igikorwa kibandanye, eka n'ibiro bya onibijejwe ubumenyi bijeje inyigisho biravuga yuko indimi kama zifasha cyane kugira ngo abantu bagumane karanga, bagumane imico yabo. Mubona ari ikintu mugiye kuzobandanya mu minsi iri imbere?
Ego cyane, turabyifuza cyane, kandi twakwifuza n'ababyeyi bose batumva kugira bahimirize babone yuko kwigisha Ikirundi ari ikintu cyiza cyane, tuzofashanye ndetse no kugira tubikorere kuri ubu buhinga nguruka bumenyi, nuko ababyeyi aribo babanza gutangura no guhimiriza no kubyigisha no kubibwira abana babo. Twebwe nk'abigisha turabyifuza cyane kandi turifuza kubibandanya, ariko kandi twebwe twavuga ati naho haza umwana umwe umunyeshuri umwe, naho baba ari batanu, baba babiri batatu, abo bashobora guhindura ikintu, bashobora gukora ikintu bakaba akarorero. Rero twebwe turifuza kubibandanya cyane, dufashijwemo n'ababyeyi kuhimiriza abana babo.
Kuri icyo nyine mwaba mufise aho abo babyeyi bo baronka ko abifuza ku kubarya kara kugira ngo kumbura abana babo mu bafashe haba bari ngaho muri Vermont canke muzindi leta za America kumbure iburaya nahandi ngo baha uburyo bo bashikira
muri iki gihe cha ntabwo turatanga urumva nimero ya telefone cyabure email twakoresha ubu ntabwo bikora neza ariko ndibaza bashikiriye nk'umuntu bashikiriye bakampamagara twashobora kubamenyesha yuko iprogramme yatanguye cyangwa itatanguye nabahe nimero zanje hanyuzohamagara bakazoshobora kurunga kubuhinga ngo rukana bumenye
izo nimero zanyu muzitanga canke bashobora kuzobaronka mu minsi iri imbere musubiye kwamamaza amashuri atanguye
tusubiye kwamamaza amashuri atanguye nibaza yuko byaba ari byiza cyane gusomba ariko kandi ndashobora kuzitanga kubera ko bigenda kose ntituzohagarika kuba akaranga k'uburundi ntituzohagarika kwigisha ururimi rw'ikirundi urazi ngo ubutaye ururimi abataye akaranga iyo ntidushaka gukora ukoho nk'uko nababwiye ati jewe naraciye ahantu henshi bavuga indimi nyinshi imico itandukanye ariko gushika uyu munsi ndacavuga ikirundi kandi ndagikunda arizo bituma nshaka kubandanya ndabyigisha n'abandi kugira nabo bamere nka jewe rero ni byiza cyane vrema nta kibazo nashobora no kubaha nimero za telefone inimero zanje za telefone ni 8-2 kubari ino muri ibi bihugu byacu 5-5-6-2-2-4 8-5-5-6-2-2-2-4 kubari nko mu bindi bihugu mu Burundi cyaburehe i Burundi ho sinzi uko bayikeneye ariko utanguza n'agasaraba 1-8-5-5-2-2-4
uyo n'umupfasoni Aline Niyonzima Mukiza akaba aba muri leta ya Vermont muri leta zunze ubumwe za Amerika akaba yigisha ururimi rw'ikirundi cyane cyane ku bana bakiri bato mu nzira mu ntumbero yo gufasha abana b'abarundi baba mu mahanga kugumya akaranga kabo kugumya imico yabo mbere na mbere y'iki kiza cha corona bari bafise umugambi wigisha abana kutamba kuririmba n'ibindi byinshi murashobora kumujya kara murashobora kumutera kamo mwumve icyo yobafashisha mu bijyanye no kwigisha ururimi rw'ikirundi mufaso ni Aline Niyonzima Mukiza ndabashimiye cyane kukaye mwafashe kukuganira n'ijwi rya Amerika kuri iki kibazo cerekeye ururimi kama ururimi rw'abasangwa butaka duheruka guhimbaza ku munsi wa Mungu umunsi mpuzamakungu w'ishyirahamwe uni
nanjye ndabashimiye Ryane nashaka shimire nabo tufashanya kwigisha runo rurimi rw'ikirundi harimo bano abo harimo abagiye n'abandi bakigisha hariho Inosasa Bimana Michel Mpambazi Noel Mukiza n'uwitwa Pascal Ndemugwanko abo bantu frema barakoze barakora cyane kandi aho bari hose biyumve yuko zokubandanya kino gikorwa
ikindi naco nagira nongere ko nuko ukwigisha ikirundi urwaruka rwacu n'abanyeshuri bacu na cyane cyane ngaha muri iki gihugu cya Amerika byatumye abana benshi bashobora kwitaho ivyigwa vyabo bakamenya mu mashuri yisumbuye hamwe na muza kaminuza tukaba tubona kandi ko ariho abariko barateza imbere abavyeyi babo bamwe bariko bararonswa ubushimwe bw'uko babaye akarorero keza mu bandi bana bigana mu mashuri amwe hakaba kandi n'abarimu barose agashiruka bute ko kwitanga bakaba baratewe iteka n'amaprogramme amwe amwe nka za United Ways zikabaha agashimwe ku bushiruka bute kukuntu bakoze bitanga muri kominote bakaba karorero ubwo ivyo vyarashimishije cyane kubonwa n'abandi bantu bo muri kominote kandi tukaba tubona yuko noneho twabaye akarorero hakaba hariko haravuka n'ayandi ma programme yo kwigisha indimi zabo kavukire tuvuze uko ni nk'aba Nepal abasomalia nabo nyene bariko barabikora bigisha abana babo kandi byo bakaba babirabiye kuri twebwe
murakoze cyane gose cyari kiganiro muri isanga mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka umutumire wacu nkuko mumwumvise kandi ni madame Aline Niyonzima mukiza muri leta ya Vermont turabashimiye mwese mwaduteze amatwi mubanda imwumvise radijwe rya Amerika nkuko bisanzwe ikiganiro ni muri isanga murakoze
banyanyi bijwe rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya Amerika ni radio yanyu
radio ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu mu gukera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu Yeah.
Shabbat shalom.